kumana
banje kubaramutsa mwe mwese mwahisemo kubandanya muteza biri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabanikaze mu makuru twashikiriza mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira habandanya hibonekeza ibitigiri vy'umurengera vy'impunzi z'abanye Kongo ziza ziva mu bisagara bitandukanye z'ico gihugu zahunze kuva mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira umunsi wa mbere bahunga ingwano iri hagati y'abasirikare b'ico gihugu FARDC hamwe n'umuhari wa M23 izo mpunzi zisaba leta nishira mu mpuzo makungu kubagarukira ko mu kubarosa ivyankenerwa kubura kubuza abategetsi bakuru gukora urudandazwa hamwe no gushiraho ukurikiranira hafi amasezerano muhuza makungu yo kugwanya igiturire biri mu byofasha gukinga igiturire kikaranduranwa n'imizi mu Burundi nibishikirizwa n'umuhuza bikogwa mwishiramwe Oricome gishinze kugwanya igiturire mu giye kwigenekerezo rya 9 kwezi kwa 11 ari munsi muza makungu ariwe kugwanya igiturire umudandaza wo Burundi azokura bidandazwa vyankenerwa mu bihugu vya Afrika biri muri CECAF arishe nk'ibice 15 kwijana muri douane azohora avyinjiza mu Burundi ataco arishe mu kiringo c'imyaka 10 uhereye mu mwaka 2021 gushika mu mwaka 2031 amakuru usaye gusa turafite nayandi mukanyi sase ni donido ryayo Eric Uwimana niwe ariko atuma amajwi abashikira mu ibere hose atatunenge twese yamituti ni musangwa ikazi
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze mu idonido ryano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano habandanya hibonekeza ibitigiri vy'umurengera vy'impunzi z'abakongomani ziza ziva mu bisagara vya Ruvungi Bwegera Mutarure na Sange zahunze kuva mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira munsi wa mbere bahunga ingwano iri hagati y'abasirikare b'ico gihugu FARDC hamwe n'umuhari wa M23 aho haheze indwi humvikana rwa mugwishi rw'amasasu yahitanye abantu n'ibintu aho bari mu mihana mu mashengero mu mashure n'abegeranijwe mu makambi fata kibanza ari ku mutumba Kasenga zone Buganda komine Bukinanyana intara ya Bujumbura basaba leta nishiramo umuza makungu kubagarukirako mu kubarosa ivyankenerwa nk'ibifungurwa n'ibindi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu amenyesha ko bariko baregeranya ibitigiri kugira bamenye abamaze kuhashika inkuru tubaza Alexis Ndayisenga
tulikimbia kutoka Ruvungi manake mabombe
mimi kufika hapa natokea sehemu za Ruvungi na kimbilia Sange ndapata kamani kamani Sange sikapata
abani bamwe mu mpunzi z'abanye Kongo ziva mu bisagara bya Ruvungi Gegera Mature na Sange bahunze intambara kuva mu ijoro ryo kuwimana rishira umunsi wa mbere aho bahunze ingwanire hagati y'abasirikare b'icyo gihugu FARDC hamwe n'umuhari M23 aho hazikiri ngo cindwe humvikana ugwamo kwishigwa masasu yahitanya abantu n'ibintu
nasika mabombe inanguka mu mungini na directement abantu bananza
twumva masasu meshi aturika n'abantu bamwe barapfuye tuse duhitamwo guhungira inyamuturi nahone turabura amahoro tuja iremera nahone turabura amahoro 33 barapfuye abanyagihugu n'abasoda duhitamwo kuza mu Burundi
tunakimbia directement paka u Burundi
siye tulikimbia kutoka Ruvungi
twe twahunze tuva Ruvungi kubera ingwano benshi barapfuye aho twahavuye tuja Sange hose twasanze atamahoro nico gituma twaje hano mu Burundi
na mabombe na tukimbiza abantu kukufa na ndo si tunafika
mimi kufika hapa
jiona uninga mvuye mu karere ka Ruvungi naje ku munsi wa Mungu isaha 11 z'umugoroba aho hari kugira ngo ndabe ko noronka amahoro duhunga kubera amasasu bumvikana amasasu menshi kugira ngo turabe ko twoba
tunaponyesha mwili kusema kama ishatariki
koshika baho bakoraniye mu mihana mu mashengero mu mashure hamwe nabegeranijwe mu nkambi fata kibanza iri ku mutumba Kansega zone Buganda komine Bukinanyana intara ya Bujumbura ngo ntiborohewe na gato
maisha yapa ndukaye tatisa kwa sababu
ubuzima buragoye ntitworohewe na gato kuko nitugira ibifungurwa nitugira naho tujyama naho twugama kwisanga turi mu ngorane zikomeye cyane
tunajikuta tuko mu probleme yenye iko nguvu sana.
Basaba leta nishira hamwe mpuza makungu kubagarukira,
tunaomba iletea Burundi itujuie.
Dusaba leta kuyudufasha mu kuduha ivyo gufungura, kwambara n'ibindi nk'abantu tugira ikintu na kimwe cyo kwifashisha
kama binadamu.
Hakuna ibinyenye ndoma.
Na kindi nosaba atari uko tugarukira.
Nalomba kabisa.
Hagataho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi bakabari bahishikiye kuri uno wa kabiri muri iyo nkambi ifata kibanza ya Kansega. Aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yamenyesheje ko ibyihutirwa ari kubandika kugira bamenye igitigiri cyabo.
Alexi Ndayisenga gukwiragiza amasanamu y'ubwambure bw'umuntu kwiba umwidondoro mu kumbuga ngurukana bumenyi namwe mu mabi akoregwa abakenyezi aciye ku mbuga ngurukana bumenyi yibonekeza mu gihugu cy'u Burundi bivugwa n'umuhinga mu byo gukinga mabi akoregwa abakenyezi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihe turi mu minsi 16 yariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye ahamagarira abo bose basanzwe bifata amasanamu y'ibitera soni kubihagarika kuko bihanwa kurushwa abazikwiragiza n'ingingo zo mu itegeko ryo kuwa 16 ntwara ntimwaka 2022 rikinga rikongera rikahana amabi akoregwa abakenyezi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi tumutegabire.
Ukinga no guhana aya mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme hifashishijwe ubuhinga bwa none mu Burundi ahanwa n'itegeko ryo mu mwaka 2022 risanzwe rijejwe gukinga no guhana amabi akoregwa kuri no buhinga burukana bumenye. Abahinga bavuga yuko ari amabi bwoko bwa burenga 500 koshobora kugaruka kwibonekeza nga mu Burundi aya mabi afatiye ku masanamu ibyo bita abibaze sur l'image ahanini najya masanamu cyane cyane y'abakenyezi n'abakobwa bakunze kuyifata aribo bavyishakiye canke babisabwe n'abakunzi babo ugasanga arawe masanamu aragiye atategezwa kuja hari gusanga wenyine uri kurabikora uri kurafyondo subira ugasanga amasanamu kwamaze kuyarumukira isi yose. Ibindi vyibonekeza cyane nka mu Burundi ni ibi byo kwigana umuntu ukavuga kuri we utari we kuri burya buhinga no kuvuga afata ifoto y'umuntu ugacuja ko n'izina giwe mugabo ukita ko wowe uri we ugacutangura gukora ibyaha bitandukanye usaba abantu amafaranga hari n'abantu bamaze kuyi gacane kandi benshi biciye muri ubwo buryo cancana bari hanze ariho ico bita cyber harcèlement bya bintu byo kuguma ukurikirana umuntu bakurikirana umuntu bakoresheje bono buhinga canke bamwandikira utujambo biboneka ko bamukurikirana ngo agire ibi canke agire biri harivyo bita cyber intimidation bya byo gutera ubwoba umuntu ukoresheje bono buhinga mu majambo umwandikira harivyo bita shallow fake ni ibi byo guhindura gukora uwundi muntu ubu tugafata isanamu canke leres y'umutwe wawe gusa babayi gufashe uri wese bagakata ibihimba byo munsi umutwe kagumara uri wawe munsi bagacashya kundi muntu ari gusa ariko arasamba na cyangwa ariko akora ibintu nibi nibi akagohetwa bavunira no kubamenyesha yuko aya mabi hari itegeko riyahana kandi riyahana rikoresheje ibihano biremereye cyane binini binini mumva no gupfungwa hagati y'imyaka 2 gushika ku myaka 10 n'amande y'amamiliyoni cyane cyane abo bakenyezi n'abakobwa ayo masanamu bakareka kuyifata bamwumvise kuyifata gusa utarayatanga kuyagumiza muri telefone yawe ko bihanwa cyane.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero kw'ishure rya Mumuri kitiriwe Umweranda Maria Asumta muri komine no mu ntara ya Gitega. Umwari mukazi yitwa Janine Swavisi Akizimana avuga ko yakubaguwe n'abanyeshure bo kuri iryo shure muri kino gihe akaba ariko arasaba ibintu bibiri. Ica mbere gusubizwa amafaranga y'imiti yakoresheje mu kwivuza ibikomere no kuyimurirwa kuri indi shure. Byose byatanguye inyuma y'amajwi yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi ayo umwari mukazi yavuga ko yakubaguwe n'abanyeshure. Ivyo byatumye indongozi z'indero ku rwego rwa komine n'intara bishikira kuri iryo shure kuri wa mbere kugira basuzume uko ibintu byagenze. Inkuru tubaza Fidel D'Antoine Sabimana.
Vyose vyatanguye kumenyekana nyuma y'amajwi yacicikanye ku mbuga ngurukana bumenyi aho umwari mukazi yavuga ko yahohotewe n'abanyeshuri. Nivyo vyatumye indongozi z'indero ku rwego rwa komine n'intara ya Gitega bishikira kuri iryo shuri kugira ngo bitohoreze neza ibyabaye. Ariko nk'uko vyasiguwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega Godefried Hakizimana, ivyavuzwe niyo umwari mukazi bitandukanye n'ivyavuye mu matohoza. Godefried Hakizimana avuga ko atabimenyetso na bimwe byerekana ko uwo mwigisha Janine Suavis Hakizimana yakubiswe canke ngo akubagugwe n'abanyeshuri. Odefride Hakizimana avuga ko amatohoza yerekana ko ikibazo cabaye giye uwo mwarimu kazi yari yirutse ku banyeshuri ashaka kubaka umupira bari bateye mu ishuri kubwisanganya. Mu kubiruka ko ngo yaratsitayaragwa arakomereka buhoro buhoro na telefone yiwe nayo irononekara ariko bidakomeye. Uyo muyobozi yongeye ko atabona igituma bo kwishura amafaranga uwo mwarimu kazi yivurije ko mu gihe yaguze imiti muri farmasi adafise ordonance y'umuganga. Ku rundi ruhande bamwe mu barimu twasanze imumuri babona ico kibazo gutandukanye n'umuyobozi w'indero ku rwego rw'intara. Bavuga ko naho iyo batakubaguwe uwo mwarimu kazi yakomerekeye ahakorera umurimo wiwe gutyo akwiye gusubizwa amahera yivurije ko. Bongera ko abanyeshuri nabo bakwiye guhanwa kuko banse gutanga umupira igihe bari babisabwe, bikaba ari navyo vyatumye uwo mwarimu kazi yigira kubaka ku nguvu bikanaba intandaro y'ico kibazo cahuruje benshi. Kugeza ubu ico kibazo kiracavugwa haba mu banyeshuri, abarezi, abavyeyi n'abarimu bimumuri. Janine Suavis Hakizimana we abandanya asaba kwimurirwa ahandi mu gihe umuyobozi w'indero ku rwego rw'intara avuga ko iyo dosiye atayihuriye no kuba yorozwa mitasyo. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwa radio Isanganiro.
Isanganiro inami sumbingimba.
Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi hano kuri radio Isanganiro arabandanya tukaba tuyabandaniriza mu gisata c'ubutunzi. Umudandaza wo mu Burundi azokura ibidandazwa vyankenerwa mu bihugu vya Afrika biri muri CECAF arishe nka 15% kwijana muri douane azohora vyinjiza mu Burundi atacarishe mu kiringo c'imyaka 10 uhereye mu mwaka 2021 gushika mu mwaka 2031. Ni vyamenyeshejwe kuri wa mbere n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji mu nama yo kwihiriza ubwenge abagize umugwi w'igihugu ukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'isoko rya Zone de Libre Échange Continentale Africaine CECAF. Onezime Niukuri avuga ko ibidandazwa vyahora biva hanze y'umugabane wa Afrika vyoheza bikagabanuka. Uwo avugira ubushikiranganje bw'ubudandaji avuga kandi ko hari n'umugambi w'ukuri hamwe n'ivyo bidandazwa mu mafaranga y'igihugu kimwe kimwe, ivyo bita systeme de paiement panafricain mu rurimi rw'igifaransa. Hano mu Burundi amabanki nka BCB na Banco Bu ngo baramaze kuvugana ni banki Afrezibank. Tumukurikire.
Igya systeme de paiement panafricain izotuma abadandaza bo muri Afrika bashobora guhanahana ibidandazwa barishe mu mafaranga y'igihugu. Murazi kare yuko urondera nk'igidandazwa muri Algeria canke ugikura muri Cameroon wabanza kuriha mu madorari, umudandaza yariha mu madorari, mugabo burya buhinga buzofasha kugira ngo umudandaza ariko arakura ikidandazwa muri Ghana arihe amarundi, mugabo umudandaza wahariya nawe muri Ghana azoriha mu masedi, ariko amafaranga umurundi wewe azobashaka kuriha ntazobanza kugenda kuyakonvertisa mu madorari. Nico urya mugambi uzanye rero ntiwahereye mu bihugu byose, hariho ibihugu bimwe bimwe canke amashira hamwe bagerageje kugira ngo bageragerezemwo urya buhinga barabe yuko ushobora gukunda dufashijwe n'ikigega gikurikirana ibijanye no kuna importation canke des exportation bita Afreximbank. Rero n'amabanki yo ngaha mu Burundi ajeje ubudandaji nka za BCB na za Banco Bu baramaze kuvugana na Afreximbank ukuntu bazoza barashikikira abadandaza bazoba bipfuza kwinjira muri ubwo buhinga.
Tukivuga makuru ajanye n'ubutunzi kubuza abategetsi bakuru bakuru gukora urudandazwa hamwe no gushiraho ukurikiranira hafi amasezerano mpuza makungu yo kugwanya igiturire biri mu vyofasha kugira igiturire kiranduranwe n'imizi mu Burundi bishikirizwa n'umuhuza bikorwa w'ishiramwe Oricom gicinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu gihe kwigenekerezo rya 9 kwezi kwa 11 ari umunsi mpuza makungu wahariwe kugwanya igiturire. Claude ndi kumwami agasaba itunganywa ry'inama ku butungane bw'u Burundi kugira afatwe ingingo zotuma igiturire kiranduranwa n'imizi mu Burundi. Tumutegabire.
Orikomi isaba yuko leta yokurikiza amategeko ari mu bwirizwa shingiro avuga ibyerekeye ubutungane bwige ubutungane buri independant isaba yuko hobaho igitabo ku rwego rw'igihugu coza kirashigwamo amazina y'abantu baganije marché cyo gitabo kikaba gihari kandi kikajamwo n'abaronka amadevize kugira ngo ibintu bibe mu muco ikindi Orikomi isaba leta yuko yoshiramo inguvu zidasanzwe kugira ngo Burundi bushobore kuja mu bindi bihugu bishira mu ngiro initiative yitwa ITIE nkuko babisiguye byerekeye ingene kuva ubutare bakibwimba gushika babudandaze amahera garuke mu gihugu ya Madovise ibyo byose biri muri umugambi wa ITIE niho leta ivyemeje byoheza bikagiramwo umuco kandi abajye gihugu akamenya neza ingene biriko biragenda amahera ntiyibwe Burundi barafise volonté politique bwarabivuze yuko bushaka kugira muri ITIE mugabo ari izindi ntambwe zisigaye kandi zikomeye gutegezwa gukora. Ikindi Orikomi isaba leta nuko hoba separation de pouvoir. Urwego rwose rukigenga. Inama nshingamateka ikigenga. Inama nyengu z'amateka ikigenga. Ubutungane bukigenga. Leta ikigenga. Kugira ngo ntihagire uza gukora akazi katamwega kandi atarakiwe. Ikindi Orikomi isaba leta nuko hoshigwaho Sentare nkuru ikiri manza abategetsi bakuru bakuru mu gihugu cy'u Burundi kuko iyo sentare nayo ihari no kuvuga abategetsi bakuru bakuru barashobora gukora ikosa mugabo nibahano amikindi Orikomi isaba leta nuko abamandateri public n'abakozi bakuru bakuru ba leta boreka kudandaza kuko amategeko ntayo barekurira ikindi Orikomi isaba leta nuko yotora umuserukizi wayo muri Nations Unies kuvyerekeye I convention des Nations ni do lit contre la corruption. Igatora uwo muntu kuko tubiheruka hakiriho ubushikiranganje wa bonne gouvernance. No tubiheruka ni wo Burundi bwari bufise point focal muri Nations Unies kuvyerekeye convention de lit contre la corruption. Dusaba yuko rero leta y'u Burundi yotora uwundi mu point focal kugira ngo Burundi buze burasuzumwa nk'ibindi bihugu kuvyerekeye ishigwa mu ngiro giyo convention de Nations Unies contre la corruption.
Tukivuga nyine ya makuru ajanye n'ubutunzi urunani rw'amashyirahamwe yitawe iterambere ry'u Burundi Peace Burundi rubona ko leta yari kwiye kurondera abahinga bategura amasezerano muri kino gihe ariko harakogwa amasezerano yerekeye yubako agisoko nkuru ya Bujumbura mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyesha ko ishyirahamwe Ubakanation ryahawe kubaka iryo soko ko ridafise ubushobozi bwo kuryubaka Jean Marie Nduwimana arongoye urunani Peace Burundi avuga ko ivyo byofasha gukingira inyungu z'igihugu tumutega biri
ibijanye nuko leta ihagarara inyungu zabe n'igihugu nivyo tegeza kugukora guhagararira nkuko byo shingira bitomora kandi mukahise mwarabonye yuko hari ahantu leta yagendera homba mugabo hari abantu bamwe bamwe bayiteza imitego rero kona leta izo biri mu masezerano cyeka mu nyamutaye mukuru bazo cyarafashanya mu kongera uburyo bacye bafashanya kandi mu gukurikirana ibyo bikorwa byo kwiyosha iyo soko amakandi no gutangura ibibanza ahanini abe n'igihugu bato bato bavisa mikoro make baze baronke kuko leta umuvyeyi yariyo ibihagazemo rero twavuga tuti nta kizoba gipfuye amasezerano ahinyanyuwe ahubwo nyabona kuri abo bantu bamaze gutanga uburyo abo bantu bashaka kuja hamwe ngo bafashanye nibaza yuko societe ubaka nasio na leta y'u Burundi bazobandanye babivugana kugira ngo bashire mu ngingo muri amasezerano zubahiriza amategeko zubahiriza abagize ayo masezerano mugabo ku nyungu z'igihugu nta kabi nta ngora nimwe tubibonamwo ahubwo ni byiza cyane kuko leta izo bikwigana mu ntango ushika isoko ihere haba kandi na geste y'iyo soko gutanga ibibanza ibigire mu ruhara ni ukuvuga rero umwe ni bwiko muto aza wakingiwe ibyo twe twabishima cyane ariko kugira ngo tubishike ko ahantu rero tamagara leta yuko amasezerano yotegurwa n'abahinga abahinga by'ukuri buba bazi icyari cyo kwingira inyungu z'igihugu amasezerano abatomoye abagaragara abavuga ukuri kimwe ku kindi kuko twarabonye mu kahise ko amasezerano akunda guhinyikwa ku nyungu z'uyu cyangwa uriya ejo akabyara ingorane hama kandi hakabaho guhana tuyanikirije abangushi abasuma bononera leta kandi bateza kuyihagararira muri uwo mugambi rero wo kubaka isoko kuva ku mutwe gushika ku mukuru umukuru w'igihugu nukuri aza bikurikirana ijoro n'umurango kujya aye yamabikora hijya no hino mu bindi bitandukanye mu bitandukanye natwebwe mu mashira mu yigenga muri Dorome tumufashe tumushigikire dukurikirane inyubako by'isoko murazi inyubako nyinshi zageze irubakwa ugasanga ntizimaze iminsi 2-5 umwaka umwe ukamengo zimaze imyaka 20-30 hama kandi kugira ngo iyo soko yubakwe mu gihocho kugira ngo leta nayo itange ku mugaragaro itangwe gukora hama ryaze umusaruro amatagisi n'amakore gutyo rero kugira ngo twihishusho nziza kuko gihugu gifise kitagira isoko y'akarorero y'igihugu si byiza ntibyicubahira igihugu.
Ku ruhande rw'ishyirahamwe Ubaka Nation ryari ryahawe kubaka iyo soko nkuru ya Bujumbura, Fabrice Manirakiza ariserukira imbere y'amategeko tumurondeye ku murongo wa telefone kugira ngo agire icyo abivuze ko yishyura ko bari hariko hariho ivyo bariko baraheraheza na leta ngo nibabiheza azoturondera agire icyo ashikirije. Imbere y'uko rero ndabikebanura nuko muri za nkino za Ligue des Champions ari ku mugabane wa Afrika umugwa wa Kailate Almaty uhejeje gutsindwa ubunyene n'umugwa wa Olympiacos igitsindo kimwe ku busa mu kanyige cy'isaha imwe n'iminota 45 Bayern Munich iza kwakira Sporting nayo FC Barcelona saa 3 iza gukina na Eintracht Frankfurt urukino rwitezwe ruza guhuza umugwa wa Inter Milan wari mu Butaliyano uza kuba wagendewe na Liverpool wari mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihe umugwa wa Monaco nawo mu Bufaransa uza gutana mu mitwe n'umugwa wa Galatasaray urundi rukino rwitezwe ruzokinwa ku munsi w'ejigiye cy'isaha 4 aho umugwa wa Real Madrid ku kibuga cyawo cya Santiago Bernabeu uzoba wagendewe n'umugwi wa Man City wari mu gihugu cy'Ubwongereza. Nino ngaha rero duce turangiriza ano makuru twe twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza abiri ndamushimire na Eric Wimana yari karafasha mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mukurikira ibiganiro bicano kuri radio Isanganiro na Gahwane.